Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. U Burundi kandi bugafasha ingamba nshya zo gupima no kuvura virusi ya corona.
Tushaka yuko mu misiza tuvuge mu ngiza dutangura kwegereza abene gihugu uburyo bw'ushobora kubapima no kubavura. Rero ivyo twabishitse ko yuko ivyerekeye gupima no kuvura abene gihugu dushaka kubishyira mu mavuriro y'akarere k'ubuvuzi.
Muganga Tade Ndikumana ni ministri w'ubuvuzi w'u Burundi. Hagata hose abarundi b'abanyapolitiki nabo mu mashyirahamwe yigenga bari mu buhungiro bateze iki kuri leta nshya y'igihugu cyabo. Mu Rwanda ho urukiko rw'ubujurire rwasubukuye urubanza rwa Leon Mugesera ukurikiranweho ibyaha bya genocide. Ni mukanya mu makuru, amakuru twabateguriye kandi tubagezaho nge na bagenzi banjye bose dukorana hano i Washington DC. Turi iwacu mu ngo zacu buri wese mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mugume ku maradiyo yanyu no kuri internet www.radioyacu.com, YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Tuhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Banki Nkuru y'Igihugu y'Ubwongereza, Bank of England, irasaba imbabazi z'uruhare yagize mu bucuruzi bw'abacakara babirabura. Banki y'Ubwongereza yatangaje ko ubucuruzi bw'abacaka ari igice cy'amateka y'Ubwongereza kidashobora kwihanganirwa. Yubwayo ntivuga ko yagize uruhare muri ubu bucuruzi, ahubwo isobanura ko ari mu bayobozi bayo babwijanditsemo. Ivuga ko irimo gukora ubushakashatsi bwimbitse mu mikorere yayo kugira ngo imenye neza aba bantu baribo, maze ikure amashusho yabo ahariho hose muri banki n'ibyayo. Intandaro y'ibi ni ishuri rikuru University College London ryatangaje ibigo by'imari n'ubucuruzi bikomeye byo mu Bwongereza byagize uruhare mu bucuruzi bw'abacakara, birimo igihangange mu by'ubwishingizi Lloyds of London, n'ikigo cya mbere kinini mu Bwongereza mu bunywero n'inzengero za byeri cyitwa Green King. Ejo kuwa kane, ibi bigo bibiri nabyo byasabye imbabazi, bivuga ko bigiye gushyiraho ingengo z'imari zo gutera inkunga imishinga yo guteza imbere banyakamwe barimo abirabura bo mu Bwongereza. Ikindi kigo gikomeye kiri kuri uru rutonde ni banki yitwa Barclays, ifite amashami hirya no hino ku isi n'ibindi bigo. Mu 2007, Kiliziya y'Ubwongereza ari nayo ikuriye itorero ry'Abangirikani ku isi, nayo yasabye imbabazi ku ruhare yagize mu bucuruzi bw'abacakara babirabura. Hagati y'ikinyejana cya 15 n'icya 19, abazungu b'abanyaburayi baguze Abanyafurika barenga miliyoni 10 babajyana mu bucakara muri za Amerika na Karayiba, ariko nyine bamwe muri ababirabura bagenda bapfira mu nzira mu nyanja. Nyuma y'urupfu rw'umwirabura George Floyd wishwe n'umupolisi w'umuzungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa gatanu gushize, hirya no hino ku isi abantu batabarika bakoze imyigaragambyo irimo no kurandura ibimenyetso by'abantu bagize uruhare mu bucuruzi bw'abacakara babirabura ku isi. Kenya izahagararira igice cya Afurika y'Uburasirazuba cyose mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi mu myaka ibiri itaha, no kuva mu 2021 no mu 2022. Fidele Niyongabo araduha iyi nkuru.
Icyo gihugu catowe muri urwo rwego ku munsi wa kane cyatsinze igihugu ca Djibouti mu nshuro ya kabiri y'amatora, nyuma yuko ata na kimwe muri ivyo bihugu vyombi gishoboye gutsinda mu nshuro ya mbere y'amatora. Ibihugu vya Mexico, Buhindi, Ireland na Norvege vyatowe ku munsi wa gatatu hamwe na Kenya bizotangura ibiringo bibiri mu rwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere y'umwaka uza w'2021. Mexico n'Ubuhindi vyatowe atabindi bihugu bihanganye, mu gihe Ireland na Norvege vyatsinze Canada. Ibibanza bitangwa hisunzwe uturere dutandukanye tugize isi. Ibihugu bihiganwa byose bikenera gushigikirwa n'ibirenga bibiri vya gatatu vy'abagize inama rusange ishirahamwe ONU kugira bitogwe haba Kenya canke Djibouti nta ruhande na rumwe rwabishitseko mu ncuro ya mbere y'amatora. Inyuma y'uko baranguye ibikorwa vyabo hakoreshejwe ubuhinga bwa video kuva mu kwezi kwa gatatu kuberekiza cumugera wa corona, abaserukira ibihugu vyabo baragarutse mu kibanza c'inama rusangi ya ONU ku munsi wa gatatu no ku munsi wa kane muri aya matora yakozwe mu ibanga. Rwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rugizwe n'ibihugu bitanu ntabanduka, navyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubushinwa n'Uburusiya.
Abanyaburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo barakorana umushinga wo kuvugurura OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Nkuko tubikesha ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza, guverinoma z'ibihugu byibura bine byo mu Burayi byatangiye kungurana ibitekerezo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo OMS yavugururwa. Ibi bihugu ni Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani. Reuters itibi bigaragaza ko n'Uburayi busangiye na Amerika ibibazo bimwe na bimwe byatumye President Trump akura igihugu cye muri OMS mu kwezi gushize kwa gatanu. Umugambi wa Amerika n'abanyaburayi ni ugushyiraho uburyo OMS yagira ubwigenge ntagire igihugu cyitegeka. Ibi bituruka ku birego bya Amerika ko OMS yigaruriwe n'Ubushinwa ibufasha kubeshya ku cyorezo cya virusi ya corona nk'uko guverinoma ya President Trump yabitangaje kenshi. Muri uyu mugambi wo guha OMS ubwigenge harimo guhindura uburyo igomba kubona amafaranga ikoresha. Ubusanzwe OMS igendera ku ngengo y'imari ya buri myaka ibiri. Iyo habaye icyorezo tuvuge, ibigomba kwinginga ibihugu biyigize kugira ngo bihe amafaranga y'ingoboka yihutirwa adateganijwe muri ziriya ngengo z'imariro za buri myaka ibiri isanzwe. Bityo kuri Amerika bene ubu buryo busanzweho Abanyamerika n'Abanyaburayi, ibi bishobora gutuma ibihugu icyo ari cyo cyose kigira igitsure kuri OMS bitewe n'uko amafaranga cyayihaye angana. Uretse ibi bihugu bine, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani, Reuters ivuga ko n'ibindi byo mu Burayi muri rusange bisangiye ibibazo bya Amerika kuri OMS nk'uko bigaragara mu nyandiko mvugo y'inama yabaye mu cyumweru gishize hagati ya ba minisitiri b'ubuzima b'umuryango w'ibihugu by'Uburayi byiyunze. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu rero muziko turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu, no kuri internet www.radioyacu.voa.com amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi guhera mu cyumweru gitaha ibitaro by'uturere nabyo bizatangira gupima no kuvura abanduye virusi ya corona byari bisanzwe bikorerwa i Bujumbura honyine gusa. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Mu kiganiro n'amenyesha makuru umushikiranganje Tadendi Kumana yamenyesheje ko hari ingingo nyinshi baheruka gufata mu nama yahuje abayobozi batandukanye mu mushikiranganje rw'amagara y'abantu n'abaserukira uturere tw'ubuvuzi bwose. Muri izo harimo ko igikorwa cyo gupima no kuvura umugera wa corona kigiye kuza kirabera no hagati mu gihugu kugira ashobore gupimwa abantu benshi bashoboka. Ivyo navyo mu ndwiza bikazotangura.
Dushaka yuko mu misiza tuvuge mu ndwiza dutangura kwegereza abene gihugu uburyo bushobora kubapima no kubavura. Rero ivyo twabishitse ko yuko ibyerekeye gupima no kuvura abene gihugu dushaka kubishyira mu mavuriro y'akarere kuvuzi, no kuvuga mu mavuriro ari hagati mu gihugu. Ibyo rero byarasaba ko uburyo buboneka n'abahinga bigisha abijejwe. Ubu rero twabonye yuko uburyo bwabonetse mu bitangura rero baratangura kwigisha abahinga bajya bapima hamwe n'abavura abagwayi hagati mu gihugu kugira ngo bikunde duheze twegereze abene gihugu uburyo bushobora kubapima no kubavura bitagoranye.
Kubijanye n'ikibazo cy'ibikoresho ko vyo babikwiye narijya bagiye gukorera mu gihugu cyose, umushikiranganje Tadendi Kumana yamenyesheje ko ikibazo cy'ibikoresho cyatorewe umuti.
Uburyo tuzokoresha mu bitaro, turafise amamashini bita Genexpert ni 26. Murumva yuko turavye intara zose zirafise icyo cyuma, ni cyuma nyabwonko. Rero cyo twari tubuze yari nuvuga mu kirundi biragoye yarama cartouche ni kuvuga nubuhinga bushora kukorana n'izo mashini zahora zidufasha gupima igitunu gupima gera sida rero izo zarabonetse tudotera ku bitaro amalaboratoire ashika 26 hagati mu gihugu ivyigisho zaba zobikora zizokogwa na INSP guhera mu ndwiza hanyuma amareactive bazokoresha yarashize
mu gihe mu gisagara cha Bujumbura hibonekeza abantu bigiza abaganga biyo ngwara bagakoresha imiti y'ikirundi abandi bakivura iwabo bakoresheje mwene iyo miti nyene muganga Ndikumana abasaba kwirinda kwivura nyabuna urwaya kitura ababigenewe
ikindi tumaze kubona hariho abantu bashaka kwikika inyuma y'ingwara ugashanga bariko barahubisha abene gihugu bavuga bariho abusanga bariko badanze mikaratusa hana hariya bavuga ati ibi byatsi biravura twebwe ico tubona kandi bahantu babene gihugu nuko umuntu abonye byemyeso twavuze ziza rero boja kwa muganga ivuriro ribegereye hakiri kare turavire ibiharo dufise ko 80-90% kwijana bakira tugasaba rero abene gihugu byavyeje kwiyubikira cyangwa gufata ibindi tubahana ko boja kwa muganga hakiri kare
mwamenya ko abantu 104 ari bamaze kwandura uwo mugera mu gihugu cy'u Burundi 75 barakize 28 baracari ko baravugwa nayo umwe akaba yaritavye imana nkuko umushikiranganje Ndikumana yabishikirije yanamenyesheje ko mu gihe mu ntango iyo ngwara yavurirwa mu bitaro vya Clinique Prince Louis wa Gasore gusa ubu n'ibindi bitaro nka Hôpital Militaire Roi Khaled Boumerec na Polyclinique Centrale vyarahawe uburenganzira bwo kuvura ababituye bafise iyo ngwara Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Abanyapolitiki batavuga rumwe na leta y'u Burundi n'amashyirahamwe yigenga bahunze guhera mu 2015 biteze ko ku butegetsi bushyashya bwa president Evariste Ndayishimiye ibintu bigiye guhinduka bityo bo n'izindi mpunzi bashobore gutahuka mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye
Urunani Force kwa mashama dahara ni vijicharo vya politike, rubona kumu ijambo juu mkuru wiki hugu mshasha, Evariste Ndayishimiye, hari migiche gitangu mwizero. Ahona hoje meye kwa gie kuitaho imigendra nire nagateka kazi na mwono. Vita Ndayishimiye atwara urunani Force.
Umukuru wiki hugu mshasha, akaba koko, asha akakutwara wiki hugu, ategerezwa guhindura kandi cyane ahere kumvugo iremesha, abarundi ategerezwa kunagura imigenderanire n'amakungu ategerezwa kandi kuremesha abarundi mu gutegeka iwa mugwi w'imbonerakure akabihanikiriza yuko kwibanga biturubika abantu kubera badasanga ibyiyumviro aho rero nabahunze bazobona yuko igihugu cy'u Burundi cyasubiye kuba nyabagendwa hanyuma bashoboye gutahuka ategerezwa kumviriza abo batavuga rumwe abari mu migambwe abari mu mashirahamwe hamwe n'abarundi bose imigwi yose bategerezwa bashobora kuba barimo icyo rero nico kigize intwaro ya demokrasi anagura ubutunzi n'ibyo bibazo by'umutekano bituma abagweza mari batahatumbera
Abashingwa manza nabo bakorana na Sentare mpuzamakungu mpana vya CPI bizeye ko umutware mushasha agiye kunagura imigenderanire niyo Sentare agahagarika niho nyango ry'agateka kazi na muntu ni mu gihe Burundi bwikuye muri yo Sentare bo mwaka w'2017 igihe abacamanza byo Sentare batanguza amatohoza ku Burundi Maitre Armenio Ngere no munyamabanga ntunganya bikogwa mu runani rw'abo bashingwa manza
tugasaba rero n'abategetsi bashasha giye gutwara Burundi yuko bwo kwemera gukorana n'abari kuragira amatohoza mu biro by'umushikiriza manza wa Sentare mpuzamakungu mpana vyaha bagashengeza abo bose bazoba ariko barakurikiranwa mu vyaha byakozwe kuva mu 2015 kugira berekane neza yuko bafise umugambi wo kugwanya kudahana mu Burundi bakagaruka mu basinye amasezerano ashira hajya Sentare ubu haracari kare kugira tumenye yuko ubwicanye buzogabanuka cyangwa buzobandanya kuko benshi bari mu bakoranye na Petero Nkurunziza niyo abashaka gutwara abarundi bogerageza guhagarika ubwicanyi kuko niba aba bashaka kubandanya mu bwicanyi bwakozwe kuva mu 2015 nabo nyene bazosanga bakurikiranywe n'ubutungane impera n'imperuka.
Ku Rwanda rw'abanyepolitike abahurikiye mu runani Sefor Arusha bahunze igihugu bobo bemeza ko bazoshira amazinda imvugo y'umutegetsi mushasha aramutswa igihugu ijanye n'ingiro. Bavuga ko n'uwo perezida Ndayishimiye yasubiriye mu ntango yashikiriza amajambo meza yamara kuyashira mu ngiro bikagorana. Chauvin Mugwengezo atwara Sefor Arusha aramwibutsa ibyo yashimikira ko
ashaka gukoresha akarimi keza mu kwerekana ko azohindura ibintu ahubona yuko bagira bati azokubahiriza agateka kazi na muntu yuko bazoshira imbere nibiganiro hagati y'abarundi bagira bati inzego z'umutekano ko bazozitsimbataza bakavuga yuko itahukanwa gimpunzi twe tukagira tuti rero ivyo vyose ikiri ngaho nuko twebwe turinda kubona ko imvugo yagiye mu ngiro Burundi bumaze kuyugarira ko ibihugu byahora bidufasha vyaciye bihagarika imfashanyo imigambi y'iterambere vyadufasha ko iyo migambi irahagarara iyo utanguza ibiganiro hagati y'intwaro yiwe n'abanyepolitike batavuga rumwe nawe.
Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije ko ku ntwaro yiwe atifuza abatavuga rumwe na leta ahubwo ko bohindura ingendo bakabanyabuna abakebura leta aho bitagenda neza. Abo bahunze bemeza ko biteguriye guterera agacumu k'ubumwe mu kubaka igihugu mu gihe umutegetsi mushasha yo kwerekana ugushaka kwa politike. Gusa bafise amakenga ko inzitizi zizohava ziba nyinshi ku ntwaro yiwe. Bamuvunira kagohe kurondera abahanuzi beza batazutinya kuvugisha ukuri ku nyungu z'igihugu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Mu Rwanda urukiko rw'ubujurire rwasubukuye urubanza rwa Leon Mugesera uburana ibyaha bya genocide. Mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa yakurikiranye imyiregurire ya Mugesera mu rukiko.
Bwana Leon Mugesera ni wafashe ijambo umwanya munini yiregura kumbwirwa ruhame kukabaye ubushinjacyaha umuregesha ko yayivuze mu 1992 ahamagarira abahutu kurimbura abatutsi. Mu myiregurire ye Mugesera yaranzwe no kwibanda cyane ku cyafatwa nk'isomo ry'ikibonezamvugo kuko avuga ko urukiko rukuru rwafashe ijambo rukaruha ibisobanuro bitari byo maze rugashingiraho rumuhamya ibyaha bya genocide. Aravuga ko ijambo ryo kukabaye ubushinjacyaha bwarishyikirije urukiko nk'ikimenyetso kimurega ryarateshejwe umwimerere afatiye kuri bimwe mu bikabigize ikirego kimurega. Bwana Mugesera avuga ko habayeho kuri sesengura baricagaguyemo ibice kugira ngo bamuhamye ibyaha. Umucamanza yabwiye Mugesera ko atagombye kwibanda ku gusesengura ijambo kurindi mu kirego na cyane ko yabikoze mu myanzuro yashyikirije urukiko, ahubwo ko niba avuga ku ijambo ryacagaguwemo ibice kugira ngo urukiko rugere ku byo rwifuzaga yagombye kwerekana ibyirengagijwe byagombye kuba byaramurengeye. Uregwa avuga ku ijambo ryo kukabaye uwarivuze byari mu gihe cy'amashyaka menshi bitegura amatora kandi ko cyari igihe cy'intambara wo yita inyenzi bateye u Rwanda. Ibi rero ngo umucamanza wa mbere yarabyirengagije. Mugesera akavuga ko imbwirwaruhame yagombye gusesengurwa uko yakabaye hashingiwe ku ihame ry'umuntu ukira mu gaciro ndetse hagashingirwa ku gihe yavugiwemo. Ntiyumvisha uburyo ijambo ryo muri 1992 riregeshwa hashingiye kuri genocide yabaye mu 1994. Mugesera yavuze ko icyakora atari ugusesengura ijambo kurindi ahubwo ko icyakora ari ukugaragaza imirongo migari y'urubanza. Undi mucamanza afatiye ku myiregurire ya Mugesera yamubajije niba noneho yemera ko ari we wavuze ijambo ryo kukabaya cyangwa se niba hari undi muntu ari kuburanira. Uwiregura yasubije ko ntawe ari kuburanira kandi ko icyo ari gukora ari ukugira icyo avuga ku kimenyetso cyatanzwe n'umushinjacyaha. Urukiko rwamubajije aho ruganisha kuko yiregura atemera ko ari we wavuze ijambo kandi akinjira mu misesengurire yaryo. Mugesera akomeza gushimangira ko agomba kugira icyo avuga ku kimenyetso kiri mu incarubanza cyazanywe n'umushinjacyaha kimuregesha. Mu kwanzura kuri iyi ngingo ivuga ko ijambo ryo kukabaya ryateshejwe umwimerere, Bwana Mugesera yabwiye urukiko rw'ubujurire ko nirusesengura neza ruzasanga ko umucamanza wa mbere yibeshye akamuhamya ahari ibimenyetso yirengagije. Maitre Jean-Félix Rudake mwunganira yasabye urukiko rw'ubujurire kuzakosora amakosa yita ko yakozwe n'urukiko rukuru mu Rwanda maze Mugesera akabona ubutabera buboneye. Umushinjacyaha Madame Claudine Dushimimana yavuze ko bigo kumva ko ijambo ryo kukabaya ryacagaguwemo ibice mu gihe Mugesera avuga ko atibuka n'ibyo yahavugiye. Byibukije ko mu rubanza baburana batarizemo disikuru yo kukabaya ahubwo ko barize Mugesera wayivuze. Madame Dushimimana agasanga n'ubundi bisobanuro bya Mugesera kumbwirwa ruhame yo kukaba ya ntashingiro bifite kuko n'ubusanzwe ahakana ko ari wayivuze. Muri iryo jambo umushinja cyahavuga ko Mugesera yumvikanye asaba ko abari bafite amafaranga bagura imipanga maze bagaca amajosi abatutsi bakabajugunya muri Nyabarongo bakabasubiza iwabo muri Abisiniya. Ijambo imipanga ryarakaje bikomeye Mugesera maze ahita yaka ijambo avuga ko muri dosiye ntari garagaramo. Yikomye umushinja cyaha mucyo yise gusigiriza dosiye mu Gifaransa kolorero dossier maze abwira umucamanza ko bibabaje ko uwagombye kubahiriza amategeko ari wiyica kuri Mugesera ngo bishobora gutuma abaturage batizera inzego z'ubutabera. Umucamanza nyuma yo kumva impande zombi yazimenyesheje ko bitari ngombwa ko zihuza mu myumvire ku mpamvu z'ubujurire bwa Mugesera ku ijambo ryo kukabaya. Byitezwe ko mwiburanisha ritaho umucamanza azumva bwana Mugesera agira icyo avuga ku batanga buhamye bamushinja ndetse n'abamushinjura mu magambo make yabwira urukiko ko azabitegura neza ariko ko abamushinjura batumviswe bamwe banate rw'ubwoba mu gihe ngo bamushinja benshi batanamuzi muri make ngo banyujijwe mu cyo yise uruganda rucuri ibinyoma. Bwana Leo Mugesera w'imyaka 68 y'amavuko n'umuhanga mu byiga ndimi abifite impamya bumenyi y'ikirenga ku rwego rwa doktora. Mugesera aregwa ibyaha bitanu bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu byose bikomoka kumbwirwa ruhame yavugiye ku kabaya mu mpera z'igihumbi 1992 n'imbwirwa ruhame mu butabera bw'u Rwanda bwita rutwitsi kuko buyimuregesha ko yakanguriraga abahutu kurimbura abatutsi no kwibasira bamwe mu banyapolitiki bari mu yandi mashyaka yarahanganyira MRND ryari ku butegetsi. Mugesera avuga ijambo ni ijambo rimaze imyaka 28 ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko yari mu ruhame ubwo ari vice president wa MRND mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi bigakurikirwa n'iyica ry'abatutsi hirya no hino mu gihugu. Mu bihe byose yari buranyeho ntaryemera ahubwo akavuga ko ryajejejwe mu rukiko ryarateshejwe umwimerere mu byo yita indiscours très que charité mu rurimi rw'Igifaransa. Bwana Mugesera yafatiwe muri Canada agezwe mu Rwanda mu 2012. Mu 2015 nibwo urukiko rukuru mu Rwanda rwamuhamije ibyaha maze rumukatira guhera mu munyururu. Iburanisha ritari zakomeza ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu. Eh, wagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Bamwe mu barundikazi bakurikirira hafi ibibazo bya politiki mu gihugu cyabo baganiriye n'Ijwi rya Amerika barashima ijambo n'imigambi Perezida mushya w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yatangaje mu gihe yimikwaga. Alice Nzomukunda n'umuyobozi w'umugambwe ADR imvuga kuri yigeze kuba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Antoinette Ndikumagenge n'uwo mu mugambwe CNL baganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Alice Nzomukunda aratangira avuga icyakorwa kugira ngo uruhare rw'umupfasoni mu iterambere ry'igihugu rugaragare koko.
Kugira ngo uruhare rw'abakinzi rugaragare mu iterambere kuko mu bikorwa igihugu bifasha mu iterambere byinshi, igihambaye ni uko abakenyezi baronka ibibanza tuma bashobora gushyira mu ngiro amaporogaramu yose rutuma ubukenyezi atera imbere ndetse n'igihugu gatera imbere. Kuko nk'uko mubizi burya iyo uteje imbere ubukenyezi uteje imbere umuryango, kuko burya umuryango kenshi ufite ishingiro ushinzwe ku bukenyezi. Icyo bituma rero tugira duti abakenyezi baronse inzira bacamo kugira ngo bashobore gukora ibikorwa bigaragara bizana inyungu kuri benshi ni nziza cyane bituma ubugabo rero mu gihe bahawe ibibanza usanga igikorwa cyaje kitagaragara jahabona ukisanga mirongo zate impakti ikintu kitagaragara igikorwa bari kubakora bigeze mu bituma rero mu bibanza bimwe bimwe bikubakomeye bituma umuntu igikorwa akoze kigira kibonekeza gitanga impakti gitanga umuco kikarasira mu bantu benshi ko ibyo bibanza na byo bimwe ku bakenyezi uburyo bakayashira. Abakenyezi barashoboye, barafite ububasha, barafite ubwenge, barafite n'ubukerewe bwo gushobora gukora ibikorwa bya ahabona. Bajya ko batangiye inzira rero usanga zigizwe n'abantu b'abagabo gusa boheza bakibaza yuko hariho n'abakenyezi ibanza bimwe bimwe bifasha gushyira impakti bakayashiramo.
Madame Antoinette Ndikumagenge, kugira ngo uruhara rwa fasoni rwigaragaze ikaruboneke cyane rwose bagire uruhara ruboneka mu nzego zitandukanye z'igihugu hokorwa iki kubwanyu?
Federike Eheraba wisanzwe mu Burundi agiye kuri raporo cegeranyo co muri Kigarama 2016 ndeka no muri iki cubu nyene carerekanye yuko abakenyezi ico cegeranyo cyari cyagizwe na Afrabu abakenyezi b'abarundi bahungutse bishyiramo cy'abakenyezi b'abarundi bahungutse nari muri Kigarama 2016 mu biharuro byerekanywe harerekanywe yuko abakenyezi bangana na 51% abona bari biyandikishije mu 2015 mu matora abagabo nabo bari 49%. Byumvikana yuko abakenyezi aribo benshi kubashinga ntayo, ariko urabona yuko mu mategeko hose bamaba bategekaniriza ngo n'imiburiburi 30%. Abategekanirije 30% rero utusanga mu bisanzwe yari n'imiburiburi, urumva ni ukuvuga guhera ku 30% kuduga, naho twogeza ku 90% bagahereza abakenyezi 90%, nta kibazo kuko turashoboye. Cyo naragerageje gufata ibyegeranyo byagize ndaraba, urabona nk'ubu mu buzima bw'igihugu bahereza umukenyezi utuntu no mu bibanza bidahagije, gituma umukenyezi nawe ataje imbere aboneke ateze imbere neza igihugu cyiwe nk'uko byategereza. Heraba uburorero buto nko muri mu bushikiranganji, abashikiranganji 18 abakenyezi ni 3 gusa. Ubuyobozi bw'ubuganga mu ntara muri 18 hari abakenyezi 2 gusa. Abigiye ubuganga n'abakenyezi benshi heraba bantayegaezwa mu bushikiranganji ni 18 mugabo haba harimo abakenyezi 2 gusa. Hanyuma tugenda mu gisirikare usanga ari 3 mu bandi 178 abategetsi abafise uruhara mu ntusenya muntu gufata ingingo mu gisirikare. Amadeseye amanuzenya ntusenya ubuyobozi bw'indero mu ntusenya mu ntara ni 163 mugabo abakenyezi 9 mu burimyi n'ubworozi mu ntara ni 18 ariko abakenyezi n'umwe gusa. Kandi abize iby'ubugoronome ari benshi tuzi neza. Rero kandi mbona abakenyezi bamwe bakumirwa imbere y'igihe kuva tukigira tugitwagwa n'abanyamahanga tutari kukira, urabona yuko abakenyezi bama babahereza ikibanza gito. Hari abo barundika mu za Frida, aho nta mugore n'umwe yigeze abamwo, ishure ryabaho wamengo ni ukudukumira n'ukudukumira byarimwo. Wasanga barundika abakenyezi abigeme muri mashure ya menajere, tumaze kugira bakarundika muri NFA, ECOSO, ESI. Ugasanga rero
ibyo byose byoba biva kuki, Madame Antoinette Ndikumagenge, byoba biva kuki?
Biva kukuntu umukenyezi, biva ku ntuzenya, kukuntu twakuze abakenyezi mu mico yabo bamwe ari abantu batahabwa ikibanza gikomeye. Ngira warabonye yuko hariho n'imigani y'ikirundi bavuga yuko atasake yaka ikomoko kazi tobikiza kiriho, ni ukuvuga ko atamugore yovuga ijambo hariho umushinga ntahe. Kandi wamengo kuba wize amashure menshi uwa mbere wamengo ni kosa ku mukenyezi, bikabirakura rero muri mantalite. Ariko urabona ko bagiye baragira gato gato bakaza baraduza, twizere yuko n'ubu bazoduha ikibanza gikomeye, bazotanga ku bakenyezi ikibanza gikomeye kuko barashoboye. Noneho muravuze yuko nyakubahwa dushyira imbere ibiganiro mu migambi basizemo, ni ukuri baze bashyira imbere abakenyezi nabo babumvirize bumve ko barashoboye. Incabwengeza abakenyezi mu Burundi
Madame Alice Nzobukunda ya Marita yose agira akurikirana kenshi na kenshi aravuga imigambi yo guteza imbere abafasoni eka bagashira imbere uruhara rwa fasoni, ariko kenshi na kenshi mu ngiro usanga atariko byifashe intambamyi zoba ziri.
Uyu icyo navuga ni uko mu ijambo azoshira imbere umuhara w'umukenyezi rero ni zaba yashikirije tuzokwizwa kirango buri bya biganiro nyine tuzira tukurikirana kugira ngo turabe by'ukuri yuko yabishize imbere turabikenguruka yuko bivuze ko azoshira imbere umuhara w'umukenyezi. Imero shoji igwa nibaza yuko ituma bitagenda neza kenshi bibuka agiye mu bugambwe ugasanga nta muntu yamwibutse ahaherereye kandi hari n'ibintu byinshi ashobora guterera.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, mbashimiye ko mwakurikiye aya makuru. Mukomeze mugubwe neza n'izindi gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.